here on VOA Africa.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza aho muri hose, ikaze ku Ijwi ry'Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:00 mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Hano I Washington DC ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Urakoze Etienne, mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza amakuru. Ngiye nca make amakuru twateguriye mu Burundi. Abantu barasize ubuzima mu myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Mu gihugu cya Togo, igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora cyatanguye. Umurwi Boko Haram urwanya ubutegetsi mu gihugu cya Nigeria warakoze igitero ku ikampi ya gisirikare mu gihugu cya Niger. Idonido y'aya makuru. Mu Burundi, abapolisi ejo ku munsi wa Mungu baratangiye mu mitwe n'abantu bari kuragira imyiyerekano yo kwiyamiriza igenwa rya Perezida Pierre Nkurunziza mu kibanza kuzokwitoza ku giti cy'umugambwe uri ku butegetsi. Iryo tana mu mitwe ryabereye mu bice bitandukanye byo ku murwa mukuru Bujumbura, igihe abapolisi bakoresha imyuka irakira mu maso kugira ngo bashwiragize abantu bari kuragira imyiyerekano. Abantu babyiboneye bavuga ko abantu batari bake bakomeretse, abandi nabo bagahagarikwa. Hari n'amakuru avuga ko hari abantu babiri bishwe. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo ibuza abantu kugira imyiyerekano yo kwiyamiriza iryo genwa. Impari zihagaze kuri iryo genwa ziva ku kuntu abarundi batandukanye basoma ibyanditswe mu masezerano ya Arusha hamwe n'ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri abarundi barapfunditse amasezerano yatumye ingwano ihagarara. Ayo masezerano avuga ko umukuru w'igihugu atwara ibiringo bibiri gusa. Yamara ibwirizwa shingiro ryemewe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu rivuga ko umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu ubwabo. Mu kiringo cya mbere, Perezida Pierre Nkurunziza yatowe n'abashingamateka, ari nacyo gituma abamushyigikiye bavuga ko afise uburenganzira bwo kwitoza muri iki gihe. Abategetsi bajejwe gutunganya amatora mu gihugu cya Togo bariko baraharura amajwi y'ayo matora abaye ku munsi wa gatandatu. Vyitezwe ko Perezida Faure Gnassingbé aguma ku butegetsi. Umurwi w'igihugu cya Togo wigenga ujejwe gutunganya amatora uvuga ko ku banyagihugu miliyoni zitatu n'igice hatoye abari hagati ya 53 hamwe na 55 ku ijana. Uyu murwi ufise iminsi itandatu kugira ngo uzobe watangaje ibiharuro vyavuye muri ayo matora. Perezida Gnassingbé ariko yitoza mu kiringo kiri gatatu kizotuma umuryango wiwe umara imyaka 50 ku butegetsi. Yafashe ubutegetsi mu mwaka wa 2005 inyuma yaho se wiwe Gnassingbé Yadema yatwaye icyo gihugu mu kiringo cy'imyaka 38 apfiriye. Bitekanijwe ko umunyapolitike atavuga rumwe na Leta Jean-Pierre Fabre yari yahiganywe kandi mu kiringo giheze aronka ikibanza kira kabiri. Amashirahamwe yaharanira hagati y'akazira muntu yanebaguye Leta ya Togo ko yakoresheje ingufu mu guhasha abantu bariko baragira imyiyerekano. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abagwanyi bikekwa ko bari mu murwi Boko Haram barateye ikampi ya gisirikare mu gihugu cya Niger iri mu izinga Lake Chad maze bica abasirikare batari bake. Amakuru yashikirijwe n'igisirikare cy'igihugu cya Niger avuga ko abagwanyi bo mu muhari Boko Haram amajana n'amajana bari mu bwato bw'imoteri bakoze igitero kuri iyo kampi iri muri iryo zinga ku munsi wa gatandatu mu gitondo. Igitero cy'abantu baguye muri icyo gitero ntikiramenyekana. Yamara abategetsi batashatse ko amazina yabo atangazwa bavuga ko abasirikare baba muri iyo kampi batari bake bishwe. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwasohoye itangazo rivuga ko icyo gitero kibandanya muri iki gihe abasirikare b'igihugu cya Niger bariko barafashanya n'abasirikare b'ibindi bihugu mu gikorwa cyo komura abagwanyi muri iryo zinga. Igihugu cya Niger, Chad, Cameroon na Nigeria byose bisangiye urubibe n'iryo zinga rya Lake Chad, kandi ivyo bihugu byose biri mu runani rw'abasirikare bariko baragerageza gutuza umurwi w'abagwanyi Boko Haram bo mu gihugu cya Nigeria. Ingwano era dusemo igihugu cha Yemen ejo ku munsi wa Mungu aho indege z'ingwano zo mu gihugu cha Arabie Saoudite zarashe ku birindiro by'abagwanyi b'abahuti biri hafi ingoro y'umukuru w'igihugu ku murwa mukuru Sana mu gihe kandi abasirikare bagwanira ku butaka batanye mitwe mu gisagara cyo mu buramanuko w'igihugu citwa Aden kiri ku kivuko. Abantu bavyiboneye bavuga ku bitero bitandukanye by'indege bishika bitandatu byarashwe ku kizu kibikwamo irwanisho mu micungaro igisagara ca Sana hamwe n'ikindi kibanza kibikwamo irwanisho hafi ingoro y'umukuru w'igihugu. Ejo ku munsi wa Mungu nyene ibitero by'indege hamwe n'ibombe biterewe ku bwato byararashwe mu gisagara ca Aden ku bibanza byabo bagwanyi b'abahuthi mu gihe ingwano yariko yabica bigacika mu mabarabara hagati y'abagwanyi hamwe n'abasirikare ba Perezida Abdel Rabo Mansour Hadi.
Turagushimiye cyane kuri ayo makuru yo muri Afrika nayo ku isi utugejejeho. Abatwumva tubibutse ko muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Adresse yacu ya email mbibutse ni radio yacu @voanews.com. Ku rubuga rwa Facebook ni radio yacu VOA. Mushobora no kutwumva ku rubuga rwa internete kuri adresse ikurikira www.radioyacuvoa.com.
Mu biganiro byo munsi twashaka cyane cyane tuvugane ku byerekeye ibiriko ya Burundi aho ejo ku munsi wa Mungu habaye imyerekano eka yatumye abarundi nk'ababiri basiga ubuzima muri iyo myerekano eka hakaba hariho n'abakomeretse hariho n'amakuru avuga ko hariho abantu bahagaritswe. Uyu munsi rero muri kiganiro cyo munsi mu biganiro byo munsi turi kumwe n'abatumire twatumiye turi kumwe na Pastor Oscar Niragira tukaba turi kumwe kandi na Alphonse Ndayikengurukiye turi kumwe kandi na Methode Ndikumana tukaba turi kumwe n'umumesha makuru wacu Desire Hatungimana ari Bujumbura mu Burundi. Ubwa mbere na mbere maja mu maki Desire urashaka kutubwira ukuntu ibintu byavyifashe ejo maja mu maki cyane gusa
mu majambo make no kuvuga ko ku munsi w'Imana ku munsi w'ejo habaye imyerekano mu gisagara cya Bujumbura. Iyo myerekano ikabereye cyane cyane mu makarita atandukanye yo mu gisagara nka Nyakabiga, Musaga, Mutakura na Ngagara. Aho rero hakaba harabaye ibintu bitoroshye kuko abanyagihugu batanye mu mitwe bimwe bikomeye n'abapolisi nk'uko mwabivuze hakaba hari abantu bahasigiye ubuzima. Hanyuma ikindi cyabonetse nuko hasi kuboneka nk'ibintu byakunda kuboneka mu gihumbi kimwe na 1993 mu ntambara aho wasanga bariko baturira amapine mu ibarabara kugira abantu barengane abandi bakagirira n'amabuye mu ibarabara kugira abapolisi bashobore kubura aho bace cyane cyane nko ku Musaga. Hanyuma rero ibyo bintu byarakomeye cyane rwose kandi ukabona koko kumengo n'abantu biteguriye intambara cyo kimwe n'abapolisi iratuma rero abantu batari bake bagira ubwoba kuko mu gisagara cya Bujumbura nta n'umwe yaharangwa kuko ibyo bintu byose byabera mu makarite ari hakurya y'inzuzi. Ikindi cyabaye ni uko Leta y'u Burundi ku munsi w'ejo yaciye icyo two kwita emetere y'amanywe bituma amajwi ashika hanze no kuvuga yuko kiretse Bujumbura nta wundi munyagihugu mu Burundi yashaka kumviriza amakuru mu maradiyo Isanganiro Bonesha na Rema.
Icyo kibazo Desire cy'amaradiyo yashatse kugagwa turakigaruka ko ariko nashaka mutubwire cyane cyane abo bantu babiri bapfuye baramaze kumenyekana barazwa amazina baraza na muraza bari bo
abantu. Hariho umusore yapfiriye ku Mutakura nti amazina yaho tudimo gara umusore yapfiriye ku Mutakura arashwe n'igipolisi. Hanyuma hakaba n'undi kandi yarasiwe ku Musaga nawe ne arashwe n'igipolisi. Eka no ku Mutakura harashwe n'undi ku Mutakura harashwe abantu babiri ku Musaga haraswa umwe ariko bari bamaze kumenyekana ko bapfuye bari babiri kugera ejo mu ijoro. Ariko n'ubu rero muri bijoro nyene twajyakeye haravuga amasasu menshi gose muri komine ya Kibitoke ariho muri iyo kartiye ya Mutakura havuze amasasu menshi ntituzi ibyo byabaye byononekaye ariko byanumvikanye ko havuze amasasu menshi bikavuga yuko ngo hariho urwaruka rw'imbonerakure rwari rwarafatanya n'igipolisi kugira ngo batuze urwaruka rwari rwatara mu mitwe n'igipolisi ni byabaye muri bijoro ntawe uramenye icyo ari cyononekaye ariko nk'uko jewe nsanzwe mba hafi yaho kumutakura amasasu twarayumva mu ijoro amasasu menshi cyane turarindiriye ariko ugiye kuraba ibyabaye ku munsi w'ejo ku munsi w'imana byari ibintu biteye ubwoba cyane rwose kuko ugiye kuraba amakati nka yose wasanga igipolisi gifise bya byuka bikorwa amosozi igipolisi gifise inkoho igipolisi gifise inkenzo igipolisi bambaye ibikofero bagomba basiganwa n'abanyagihugu mu makarita atandukanye kandi bikaracyariho bitoroshye ku bapolisi kuko nko mu Nyakabiga aho twari duherereye cyane cyane hari amabarabara ashyika kuri 18 wasanga abapolisi batorohewe na gatoyi kuko abanyagihugu baca ku barabara rimwe polisi baca kuri indi
uyu munsi hariho abarongo y'amashyirahamwe bamwe bamwe batumye ko iyi myiyerekano munyibaza ko biza kugenda gute abantu baritaba iyo myiyerekano uyu munsi
ngiye ndumva abo twagiye turavugana aho twagiye turaca bavuga yuko badashobora guhesha bavuga ko iyo myiyerekano itegereza kubandanya kandi uravye ngene urwaruka rwari rwifashe biraboneka yuko naho hariho abumvise ko ari abapfuye hariho n'abakomeretse ariho cyane cyane mbere n'abafashwe batari bake twibaza yuko tubumvise ibyo bavuga turabona yuko iyo myiyerekano n'uno munsi ishobora kuba ntawe uzi ko bikunda ko bisubira kubera mu makarite kuko mu makarite nka yose haraye abapolisi benshi barara barazunguruka ntawe uzi rero ngende bizakugenda ariko abanyagihugu twavuganye ku munsi w'ejo baravuga yuko badashobora kuva mu ibarabara
reka tubaze n'amashinganari turi kumwe twavuze ko turi kumwe na Alphonse Ndayikinguruki tukaba turi kumwe na Methode Ndikumana turi kumwe kandi na Pastor Oscar Niragira Pastor Niragira ivyo bintu vyabaye mu Rundi aho abanyagihugu basanzwe abasivile eka aho abantu batakaje ubuzima bwabo mu myerekano mwavyakiriye gute
urakoze mushinga nta FKDI jewe ngomba kuvuga nk'umunyagihugu w'umunyamerika yavukiye mu Burundi yahunze Burundi haze imyaka irenga 20 ayo nabonye Burundi nicyo numva bigira byongere bibe anya ndakubwira uko navyakiri nabi cyane rwose andi ko ndavuga nk'umuntu vyukuri ntabeshya numva sishavu kandi sishavu gusa mfite urushavu ishavu nshavuriye abanyepolitiki banditse ibintu birimo amahinyu birimo confusion kuno vuga nshavuriye amakungu kwa uko yaba bakoze neza opposition imigambwe societe civile leta makungu yaba bakoze neza nta maraso tuba twongeye gusubira aseseka kusubira kumva aseseka mu Burundi ni nacyo gituma twavyakiriye nabi cyane rwose dufise urushavu dushavuriye impande zose kandi dusabye ubunyende yuko uwo bafise inkota yayisohoye ayisubize mu bwuba ati ubunyende abanyamerika tutarahaguruka abantu baravuze menshi ibinyoma twarabyumvise bitari inyoma twarabyumvise twarice turihweza ndakubwira kuri Fred Mushinga na Fred ni ukuri abanyamerika barundi dukunda Burundi twashize inyuma abiwacu abahutu abatutsi abato ari bene wacu bose dukunda bose harageze kwirishano rihagarara ubunyene n'ubundi turahaguruka tweka n'umuzotwumva
ubwicanyi butegerezwa guhagarara mu Burundi ariko reka tubaze n'abashinga ntabe bandi turi kumwe Alphonse Ndayikinguruki abategetsi barongoye imigambwe eka abategetsi bo muri leta bakuru imigambwe amashyirahamwe bose twavuganye baravuze ko bazokora ibishobotse byose kugira ngo iyo myerekano ntibemwo ubwicanyi ntihagire umuntu aribwa n'urwara ku bwanyu icageze nabi n'igiki Alphonse uranyumva Alphonse umvise ikibazo nakubajije abanyapolitike bahaye ibiganiro iradio ijwi rya Amerika ikabarongoye imigambwe abategetsi bajeje umutekano mu Burundi ika nabajejwe abarongoye amashirahamwe bose bavuze ko mu myirekano izoba bazokora ibishobotse byose kugira ngo ntihagire umuntu aribwa ugwara ntihagire umuntu asahasiga ubuzima ku bwanyu icageze nabi niki
ba sinaho ko impande zose zobaye yuko atawuri kugwara cyane ngo akobe akigire itagirwa muri iyo myirekano guko itambire cyo cyo umenye yuko iyo myirekano yari yabujijwe yabujijwe n'ubutegetsi kuva ngira ngo eco bavuga yuko atamyekana izosubira kuba imbere yuko amatora hera rero ko bavuga yuko bose bavuze yuko atawubwo cyugwara ubundi cyo ngira ndivyo kwimvikana gutyo rero uko navyumvise uko twagiye turabikurikirana twumvise yuko abanyagihugu bagiye mu myerekano bari bagerageje hamwe kugenda mbere bashitse n'amoko hejuru kugira ngo berekane yuko ata bintu byo guterana mu yacu n'ibyo kugira ngo gute ibyo babirimo ariko wumvise yuko mu nyuma abapolisi bahavuye ngo bakangura kubarasa hanyuma rero ugasanga rero mu nyuma byateye nabo abantu bavuye bapfa hanyuma rero icyo navuga ni uko umwe wese ahari kugira imyiyerekano n'ibintu birekuwe byari birekuwe n'amategeko bisanzwe ariko rero umwe wese yogerageza agakora uko ashobora agakoresha amategeko kuko nta tegeko rero ryo kurasa umuntu nawe atari ko arakurasa umuntu arimba kuboko ntushobora kumurasisha ikigwanisho gicira umuriro ntibishoboka
metode ndikumana ikintu impanuro mwoha abapolisi ka ari n'abakora imyerekano kugira ngo eka n'abarongoye abandi uruhara bogira kugira ngo ivyabaye mu kumusi wa Mungu ntibisubire kuba mu gihoba imyerekano uyu munsi kwa mbere canke nejo kwa kabiri
ego urakoze kukibazo Fredi niwe ntanguye gushima ko muri aya makuru mwavuze ko ari imyerekano atari mivumuko kuko amwe nk'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yagomba kubivuga hama kandi mu kirundi bagira ati umukuru w'abatwa n'ubatwara abo bapolisi rero sinzi ko ari bonokanurira cane gihe mbona umuntu yokanurira ahubwo aba batwara nyene aba bahawe mategeko yuko abanyagihugu baba bari mu myiyerekano yemewe n'ibyirizwa shingiro bafitiye uburenganzira bacyamwo aho kubakingira bakajya mu byo kubarasa rero impanuro nini noyiha umukuru w'igihugu Nyiricyubahiro Petero Nkurunziza ko ahubwo yoza arakubikiza agatima mpembero ko ibi byose biriko biraba mu by'ukuri ari we bibatwa kuko yewe naho makuru bavuze ko kumure hariho abo babajudikanya ku byo amategeko avuga yewe ku bwanjye yaba ibwirizwa shingiro yaba amasezerano y'Arusha yose yavuga yuko umukuru w'igihugu atarenza ibiringo bibiri bwanjye ibirungo bibiri yarabirengeje yarabishikije naho mu mugambwiwe bamwe bamwe barabivuze mu by'ukuri rero ngira ngo ni bwa butegetsi bubi tubona ubundi umengo tugomba kwikura ko kandi aribyo twari twasezeranye z'ukuri kandi aribyo abarundi bari twiteze yuko izi ngorane yatajwe
egume mushana he Oscar niragira tugaruke ko bavuze kufisa gashavu eka ushavuriye abanyapolitike eka impanuro none wo bahana aho washavuriye nizihe kugira ngo ubwo bwicanye bwose ntibusubire ku
reka nakubwire nka naciye hirya no hino abo bana bari mu barabara abo ba polisi basure mu makaverne yabo abo bana bari mu barabara basure muhira hanyuma inyishu togwe barashe kugana ntanyi hakintu nacyo cyo gutorera inyishu kiciye mu kuganira kubona bakaganira ako hatugeza kupfa umuntu kugira ngo abantu baronke ibyo basaba ako ibi by'ukuri ntako umbabare sindi ko navuga by'ukuri ntumwa n'isabwa ufise ntibyumvikana yuko amaraso ategeza gusa seka kugira habi nyishu za politiki
jewe bamwe bakunda kuvuga ngo hako hakuba hakubiwa uruba hakuba imbwa no bimba hari abavuga gucyo ariko hari abana bagomba kwirira bifite inda bifite iki badashaka guhitana mu ibyo bintu by'imba n'ibiki bashaka kurunya bahoro mu bukene bwabo mu biki byabo bashaka kubaho baroha uburenganzira bwo kubaho nta n'umwe yaba opozisiyo yaba sosiyete sivile yaba leta afise uburenganzira bwo kwihangana cyo gusobanura urupfu rw'umwana umwe gusa
umwe afise
uburenganzira bwo kwisobanura byo gusobanura umwanya w'amaraso agiye yongeye guseseka mu Burundi kuriyamirize mwiza ry'imana muhagarika kwicana
yego mushe na Alphonse ndakengurukiye abategetsi baserukira ibihugu byabo mu Burundi ku munsi wa gatanu barateye akamo gasaba abarundi bose afise umugambi kugira imyiyerekano eka abarongoye abandi kwirinda gukora ibintu byotuma umutekano utosekara bika n'abapolisi bose barimwo bakaba bavuga ko ibintu byose bo batumvikana ko canke bashavuje bo bicisha mu butungane mbega ico ni kintu mbona ko muri iki gihe tona hari uruhagara rukomeye cyane rwose kizotegwa amatwi n'abarundi nka bose
nta numwe akiri karumviriza ubundi ubu leta umenga ntiriko irumviriza ibyo abo la societe civile cyangwa indi migambi isaba iyindi ugasanga rero nta kadire dialogue ikiriho nta hantu bagihuriye bashobora kuvuganira rero iyo abantu batabo bagihuriye bakivuganira hasigara hakuri barabara hagakora ingufu umwe akoresha igipolisi undi agakoresha abantu akajya mu ibarabara rero birakwiye yuko aba birinda imvugo mbi ururimi ugasanga hariho abariko baravuga mu majambo bavuga ugasanga bakoresha imvugo akarimi gatuma ubundi yumva aduza agashavu umwe wese nirinde kuko gutuma ugashavura bica bimutuma nawe acarondera ingene aca mu ibarabara hanyuma ugasanga ibintu birayangaye rero no kuraba
ingene metode reka tugaruke kuri wewe kugira agashavu kave mu abantu bose eka bafate ingingo zirimo ubwitonzi cyane rwose ibyo agashavu twumvise bivugwa bikava kugira ngo Uburundi n'ubwa bose Uburundi n'ubw'abarundi Uburundi burakeneye gutera imbere burakeneye kufata intambwe ibindi biho wifata metode hoko guke kugira ngo abantu bumvizanye ika bakoreshe ubwitonzi cyane cyane muri ibi bihe bigoye
ego yewe ishavu kandi nibarikire rirumvikana kuko nari namaze kubivuga ibi bintu biriko biraba byari bikenewe sinumva n'ingene yesu subiye muri aya ngorane n'ibi by'ukuri rero yewe nosaba n'ukuri nk'uko abandi bazi kera uko nubwo niyikubita gashi hakiri kare ibintu bitarayangara nabivemwo yarakoze ibishimwa yararanguye byinshi no mu makungu yaduhaye iteka bwa muri ubu buryo byose ariko abishyiramo umurongo niko rero abamuhanura bamwegereye ahubwo bohindura n'ingoga ibyo bintu byo gukoresha abapolisi ntabwo bizoshikana kuko agateka twagwaniye kuva uvuga mbere cyane cyane imyaka myinshi cyane cyane kuva mwisi metero ndadaye ashengeye bamwishe nibaza twatutuzira mu ngorane nkazigenda ngomba mvuge urabona ni ngaha muri amerika niho ngira ngo boza barafatira akarorero twebwe mu ishyirahamwe ry'iwacu tugiye mbere tuzoza kuri ambasade y'u Burundi kugira ngo iyo myiyerekano ntibere gusa ngaho mu Burundi naho mu mahanga bayigire kuko ihugu n'iki wacu naho tuba tuba ngaha muri amerika kubira iraduteza urubwa mu by'ukuri ko rero nyabu nabo hiturana n'ingoga kugira ngo igihugu gisubire mu mahoro umwumvikano umutekano hanyuma nambara amatora tuyagire muri hamwe
hari abanyapolitike bateye akamo muri iyi minsi mu shuya ntahe Oscar Niragira gasaba ko hoba nka leta imfata kibanza eka bakaba bavuga ko bato kwifuza ko amatora aba aho mwe muhavuga ko ikimwa ayo ako kamo mwaka kiri gute ko bakajanye ni imyerekano tubona ishora kuzovamwo intureka nyinshi
cewe ejoni ten ezikuri na kwese no musi naje nje kuvuga politike naje nje kuvugira urya mwana yitwa tazi azohaba pfa cangwa akorahunga batazi twazi kuna tukuvugira umunya gihugu urya mutatazi ibiko biraba ako ndo nakubwire mutama Fredy nimba gouvernement de transition bazo isaba kujya bayironge bibanze guca maraso iyo nzira ni hita barundi bose bakuyemiriza sukubuga uko nanka gouvernement de transition muka bicusa bacyose mu buryo bwa politiki ushaka ubutegetsi ushaka ibiki byose bise mu bundi buryo I don't care mukabo ndagusabye ntubanze nguce nguhonyore kubuzima bw'abarundi ni hari umuntu aje kuvuga ngo cyo ari kwajya birumbikana ibyo bagira byose byose jewe ntibindaba mu kindaba navuze cyari umusaru tukuru tarengwa nicyo ndabuko ndavuga unyumve mutama Fredy n'abarundi banyumvira
ego me
ukuri ntitsa kwihangana yuko amaraso yongera guseseka mu Burundi
ego me
uno mutana rengwa kandi tugiye guhaguruka nk'abarundi b'Amerika ndavuze ndabisubiyemo uno munsi naje kuvuga nk'umukuru w'ishyamo ry'abarundi baba muri Amerika oya nje kuvuga nk'umunyagihugu asanzwe ntibishobora kwihanganira uko twajya kubona imigwa y'amaraso mu Burundi
Alphonse ndakenguruke Desire umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ibujumbura yatubwiye cyane cyane kuvyerekeye ingingo zo kushaka kubuza amaradio gutangaza makuru nashaka ndabaze ku giti cyane cy'umunyesha makuru byo byakiriye gute
nabyakiriye nabi cyane kuko iyo singingo yafatiwe abanyamakuru gusa iyo ni ingingo yafatiwe abanyagihugu bose batari kubarumva makuru kandi anuburenganzira bwa kumva inge n'ibintu biri kwerekeza mu gihugu. Donc nokuvuka rero ntwahuvuga ngo iyo ngoni ngingo yafatiwe amaradio gusa. Oya. Cyewe ndabifata nk'uko ari ngingo yafatiwe abanyagihugu bose bari mu Burundi bahora bumviza makuru bakamenya inge ibintu biri kwerekeza mu gihugu cyabo basangiye nabo bari ko barabuza ayo maradio bakumva inge ibiri kubira mu gihugu bakabyumva. Abo rero nibo bafatiwe cyane cyane ingingo abo nibo bagiriye nabo abo nibo bari kubarugarira amaradiyo ntibugarye amaradiyo ukuntu amaradiyo ariko arakora
ego me ndabona mukanya nibaza ko tuhava tu akanya katujana nashaka ndamuhe ijambo Methode Ndikumana avuge cyane cyane ku kibazo cerekeye abantu bavuga ko iyo habaye imigomoko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa urwaruka nago geneye twarahaye urwanya umwanya ngaha muri radio ijwi ry'Amerika ikaba bavuga ko rudakwiye kuzaruha tega matwi abanyapolitike nashaka ndabaza impanuro mwo hanku rwaruka cyane cyane muri iki gihe nk'abanyapolitike bashaka gusanga bari kurarukoresha nk'izihe Methode Ndikumana
ego urakoze kuri ico kibazo tanzwe ni umurezi ndatumva cyane nabo kandi ngaca nibuka nyene byononekaye mu 2023 kubera n'ubwo bakoresheje mu bintu bakoka kwishamirana naho umuntu ashobora kumva agashavu bafite twagomba gusaba abanyapolitike yuko kuri iyo myiyerekano buza bahanura kugira ngo ibyo bavuze byo gushyira amaboko hejuru ibyo bavuze bitwaza ibyo bitwaza yaba amabuye yandi mugabo cyane cyane kandi ntibaheze ngo abapolisi babasuture kuko jewe mu by'ukuri ndibaza
ego Methode ndabona nkuko twabivuze akanya katujanye ibibazo twakutaganira tuzobibandanya muri iminsi iri imbere mwakoze mwese Methode Ndikumana eka nawe Alphonse eka nawe Oscar mwakoze cyane gose ku kanya maduhaye Desire wakoze cyane gose ku maruwa duhaye
zacu iyi ni radio rwa America ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda ntimuve kandi ku maradio yanyu mu kanya gato ibiganiro byacu birakomeza kwa dukurikirira ku mirongo ya FM ikiganiro dusangira ijambo ni mu kanya gato kimara kandi iminota hafi 30 mugire mwese umunsi mwiza hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.